kumviriza butongera ishengesho bubuntu gusazana sinkubesha usombeko yifurana sana noce bukufi twongera abandi bantu kuko no gukiriza butwongera ishengesho bubuntu